Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti, muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nange Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Impungenge turazifite ko bashobora kugabanuka kuko urumva amafaranga iyo yikubye hari n'abanza kwiyumvira bakavuga ati se iki bitewe nabo n'uburyo bateganyije kukongera ngo abadusura kenshi bo n'ibintu bateganya mbere.
Uwo ni Maurice Harelimana, umuyobozi wa Kinigi Guest House, ihoteli yakira ba mukerarugendo, agaragaza ko ba mukerarugendo bashobora kugabanuka nyuma y'uko Leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo kongera amafaranga y'impushya zo gusura ingagi mu birunga. Inkuru n'izindi zirimo imikino mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi. Amakuru tuyahere muri Cote d'Ivoire, aho Leta yatanguje ibikorwa vya gisirikare bigamije kwigarurira igisagara cha Bouake. Ubu kiri mu minwe y'abasirikare bagumutse ku munsi wa gatanu basaba uturusho bemerewe na Leta. Iyo migumuko yahitanye umuntu umwe n'abandi 20 bakomeretse, abo bose bakaba arabanse kumvira kamo batewe n'abo basirikare ko kuguma mu nzu zabo. Nta makuru gushika ubu yaho ibyo bikorwa bya gisirikare bigeze aratangazwa, ariko umwe muri abo basirikare bagumutse yabwiye itorokanizo ry'amakuru Reuters ko batarota tabashira ibigwanisho hasi kandi ko barindiranye igishika inteko za Leta ngo batane mu mitwe. Umukuru w'igihugu mushasha w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo ku munsi w'Imana niho yarahirira amabanga yo kurongora Ubufaransa mu ngoro y'umukuru w'igihugu Champs-Élysées i Paris. Macron agiye kurongora igihugu mu gihe Ubwongereza buzovira Burundi mu muryango w'umwe bwa Buraya muri 2019. Ubufaransa buzoba aricyo gihugu cyonyine cyo muri uyu muryango gifise ibirwanisho bya nucléaire kandi gifise intebe ntahegahezwa mu kanama ka ONU kajeje umutekano. Macron ategekanya kugira urugendo rwe rwa mbere hanze y'igihugu kuri uyu munsi wa mbere, ahagenda mu Budagi kubonana na chancelier Angela Merkel mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hamwe no kurabira hamwe ibyo hindurwa mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Akanama ka ONU kajejwe umutekano katumye ko inama yihutirwa kuri uyu wa kabiri ku kibazo cya Korea ya Ruguru yongeye gutera misile kuri uyu w'Imana. Leta z'umwe za Amerika, Ubuyapani na Korea y'Epfo nivyo byasabye iyo nama yihuta. Ku bw'ibiro bya perezida hano muri Leta z'umwe za Amerika White House, ngo ibi byari guca bituma makungu afata ibihano bikomeye kuri Korea ya Ruguru. Inyuma yaho ambasaderi wa Amerika muri ONU nawe Nikki Haley yongeye ko iki ari gihe cy'uko amakungu yiyunga agatanga ubutumwa bumwe guko iyo nyifato ya Korea ya Ruguru atawuyihanganira. Ubuyapani na Korea y'Epfo bagaye ico gikorwa cya Korea ya Ruguru, nayo Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya asanzwe ari i Beijing mu Bushinwa mu nama nawe yavuze ko bimuteye amakenga. Ibikorwa byo kurondera umukuru mushasha w'ibiro bya FBI bijejwe gutohoza ibyaha muri Leta z'umwe za Amerika birabandanya. Akazosubirira uwahora abirongoye James Comey yakuwe muri ayo mabanga mu ndwi iheze na Perezida Donald Trump. Leta ya Amerika itangaza ko imaze kwiga amadosiye y'abantu munani muri ico kibanza, kandi Trump yatangaje ko uzosubirira Comey ashobora kumenyekana imbere y'uko agira urugendo rwa mbere mu mahanga nk'umukuru w'igihugu ku wa gatanu w'indwi turimwo. Hambavu y'ivyo, Trump abandanya avugwa mu binyamakuru byo ngaha muri Leta z'umwe za Amerika ndetse no ku isi nzima kuri iyo ngingo yafashe ndetse n'abashinga amateka bo mu migambwe ibiri ikomeye aha muri Amerika y'abademokrati n'abarepublikani babandanya bamusugereza ko ibishije inyuma y'iyo ngingo byose bikwiye kujya ahabona. Abasirikare b'Utaliyano bacungera imbibe z'amazi batangaje ko bakora ibikorwa byo gutabara barokoye abimukira 484 bari mu bwato mwibahari Mediterane ku munsi wa gatandatu bongera batora ibiziga indwi by'abagabo bafuye bariko bagerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya. Abimukira barenga 45,000 nibo bamaze gushika mu Butaliyano bandurutse bava mu buraruko bwa Afrika kuva uyu mwaka utangura, bakaba biyongereye ku bice 40% ugereranije n'igihe nk'iki mu mwaka wa 2016. Abashika 1,222 akaba nibo bamaze kumenyekana ko bafiriye mu nzira nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira. Abarwanyi ba leta ya Siriya bashika 15,000 hamwe n'imiryango yabo baromowe mu mihana iri mu micungararo y'umurwa mukuru Damas kuri w'Imana, inyuma yaho abasirikare ba perezida Bashar al-Assad n'abamushigikiye bigaruriye umurwa mukuru wose ubwa mbere mu kiringo cyabaye imyaka 5. Ibinyamakuru bya leta hamwe n'ababyiboneye batangaje ko abo barwanyi batanguye guhunga mu bucagucagu. Abasirikare ba leta bari bamaze amezi atari make bagerageza kwigarurira ibice byo mu buraruko n'ubuseruko bwa Damas byari mu minwe y'abayirwanya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma yaho leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo kuzamura ibiciro ku mpushya zo gusura ingagi kuri ba mukerarugendo, impungenge ni zose ku bafite aho bahuriye n'ubukerarugendo. Hari abafite amahoteli babwijwe irya Amerika ko bamwe muri ba mukerarugendo bari baratse ibyumba byo kuzararamo bahisemo gusubika ingendo zabo bakimara kumva ko ibiciro byiyongereye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yagiye Musanze areba uko bimeze.
Izo mpungenge zirazamurwa cyane n'abikorera utwaho bakesha amafaranga bakera rugendo barimo abanyamahoteli babacumbikira. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe umwanzuro wo kuzamura ibiciro ku mpushya zo gusura ingagi. Abanyamahanga bishyuraga amadolari 750 y'Amanyamerika barishyura amadolari 1,500. Ku banyarwanda bishyuraga amafaranga 30,000 ubu bazajya bishyura amafaranga 1,200,000 byikubye inshuro 40. Bazamura ibyo biciro byo gusura ingagi zo mu birunga bategetse b'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB basobanuye ko bigamije gushyigikira umugambi wo kubungabunga pariki y'ibirunga no kuzamura imibereho y'abayituriye. Ijwi rya Amerika atembereye mu bakora izo serivisi zifite aho zihurira n'ubukerarugendo byibanze cyane ku banyamahoteli acumbikira ba mukerarugendo mu karere ka Musanze. Bwana Maurice Harerimana n'umuyobozi wa Kinigi Guest House yakira ba mukerarugendo afite impungenge ko ba mukerarugendo bashobora kugabanuka.
Impungenge turazifite ko bashobora kugabanuka kuko urumva amafaranga iyo yikubye hari n'abanza kwiyumvira bakavuga ati se iki bitewe nabo n'uburyo bateganyije kukongera ngo abadusura kenshi bo ni ibintu bateganya mbere y'umwaka avuga ati nzajya gusura ingagi akabugira wenda nk'imyaka ibiri akorera kubikamo gake niko abazungu babikora kuko ni nabo benshi batugana. Ntekereza nimba uyu mwaka yarabishyize kuri konti y'amafaranga wenda avuga ati 750 nzajya gusura ingagi kongera kwiyateganyiriza urumva ni igikorwa ashobora guteganya undi mwaka ukurikiye.
Uyu muyobozi wa Kinigi Guest House aravuga ko bamwe muri ba mukerarugendo bari barafashe ibyumba byo kuzararamo mu mahoteli bagatungurwa no kumva ibiciro byazamutse batarishyura amafaranga y'impushya zo gusura ingagi bahisemo kubisubika.
Dukurikije hari nk'abatangiye kujya bakansoringamo bake bitewe ariko n'abatari barakoresheje reservation mbere kuko ngira ngo iki kiri burebe aba bitangiranye n'igihe inama yabyemereje, ariko abari barakoze reservation ngira ngo mbereho baranishyuye mbere muri RDB abo ntibibareba, ariko nk'abo ngabo bandi ntekereza ko benshi ingaruka turikugenda tuzibonamo buke buke, ariko ntekereza ko nabo hari abari baje batabizi batiteguye, wenda nyuma nibamara kwitegura bizagera bigaruke ku murongo nk'uko byari bisanzwe.
Mufite ingero?
Mbo ingero zo ntizabura, kuko hari nk'uwo ruherutse kuza hano aratubwira ngo arumva ashaka kujya gusura muri Kongo, yabonye ibiciro birije, ubu n'uwari uje agiye gukoresha reservation.
Izi mpungenge twanazisanze muri La Parume Hotel iri mu mujyi wa Musanze. Bwana Fulgence Mpawe n'Imana ni umuyobozi wayo.
Cya kimeze rero tumaze kucyumva, twasanze gishobora kuzagira impact itari nziza kuri twebwe, kubera ko tubona ko abaturite bashobora kuzaba bake, cyane cyane iyo tugiranije n'uko wenda mu gihugu cy'abaturanyi nka Uganda naho hari ingagi, kugenda dukeka ko bashobora kuzajya Uganda cyane kuruta uko baza mu Rwanda.
Hari ibimenyetso se mwatangiye kubona bigaragaza ko bashobora kuzagabanuka?
Nta bimenyetso turabona, keka yenda nk'ibiganiro tugenda tugirana yenda n'abazungu bagenda badusura bakatubwira ati yenda hari igihe mushobora kutazabona abantu kubera ko ari amafaranga ari menshi cyane, ariko nta bimenyetso bindi turabona.
Ijwi rya Amerika kuri iyi ngingo ntiyagumye ku banyamahoteli gusa, uvuze iby'iwacu abasura ingagi cyangwa se abagenda mu gace k'ibirunga babyumva vuba. Ni ishyirahamwe rikora ibijyanye n'umuco gakondo wa Kinyarwanda, bahoze ari barushimusi mu birunga, ariko ubu barabungabunga barushimusi bakita ku bakerarugendo. Iyo bamukerarugendo barangije gusura ingagi bajya kuruhukira mu by'iwacu bakababyinira n'ibindi. Kuba rero igiciro cyo gusura ingagi cyariyongereye, nabo bafite impungenge ko bishobora kubagiraho ingaruka. Bwana Shadrack Kaberuka ni umucungamutungo w'ishyirahamwe iby'iwacu.
Ku bantu bava Uganda naganiriye n'abashoferi batari munsi ya batatu, bambwira yuko bizabagora kugira ngo wenda baze basura ingagi wenda babonemo na package yacu. Nicyo kibazo mfitemo gusa. Nabyo byo kuvuga ngo wenda ingagi yacu yazamuye agaciro, ndabizi ngomba kubyishimira, ariko abo naganiye nabo bambwiye yuko amafaranga y'ingagi nazamuka hari igikorwa kimwe gishobora kuzabangamirwa. Ikizabangamirwa wenda natwe dushobora kukigiramo, kuko nyuma yo gusura ingagi bazaga kuruhuka bakaruhukira hano.
Tuganira na Padiri Ferdinand Hagabimana kuri ishyirahamwe ry'abanyamahoteli Musanze, yatubwiye ko bakimara kumva icyemezo cya RDB cyabateye impungenge gusa ngo mu nama bagiranye n'abategeka RDB kuri uyu wa gatatu Musanze barabahumurije.
Batubwiye ko nta mpungenge bikwiye gutera kubera ko isoko barizi neza, isoko ry'ubukerarugendo, icyo rero ko nta mpungenge zagombye kubaho.
Kuri iyi ngingo benshi mu bayobozi b'amahoteli akomeye n'aciriritse i Musanze baganiriye n'Ijwi rya Amerika, banze ko tubafata amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo. Hari imwe muri hoteli abakozi bayo babwiye Ijwi rya Amerika ko ku rutonde rwa ba mukerarugendo bari barafashe ibyumba byo kuzararamo batarishyura, batanu muri bo bahise babamenyesha ko batakije gusura ingagi kubera ikibazo cy'ibiciro byazamutse. Hari umukozi wa kampani Gorilla Trek Africa ifite icyicaro i Kampala muri Uganda wabwiye Ijwi rya Amerika ko bimuteye impungenge ko ashobora gutakaza akazi kubera izamuka ry'ibiciro byo gusura ingagi. Aravuga ko abayobozi be barangije kugaragaza ko ibiciro byo gusura ingagi mu Rwanda bihanitse, kandi ko kampani ngo yagiraga uruhare rukomeye mu kureshya ba mukerarugendo basura ingagi zo mu birunga. Abanyamahoteli b'i Musanze baravuga ko uku kuzamura ibi biciro byagombye kuba bijyana n'ibikorwa remezo bifatika. Ibi byose Padiri Hagabimana ukuriye ishyirahamwe ry'abanyamahoteli Musanze avuga ko babiganiriyeho na RDB. Ku rundi ruhande, tugera mu biro bya RDB Musanze kuri uyu wa kane, babaruraga imucya 14 zimaze kugurirwa i Kigali na Musanze n'abanyamahanga ku biciro bishya, ku buryo bo nta mpungenge bumvikanisha. Kuba habaye impinduka zigaragara, byitezwe ko bizasobanuka neza guhera mu kwezi kwa gatandatu, kuko ari nabwo bamukerarugendo baboneka ku mibare yo hejuru. Gusa ku bindi bihugu nka Uganda ibiciro byo gusura ingagi biracyari hasi ku madorari 600. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abahinzi bo mu ntara ya Gitega aho ni mu Burundi bavuga ko ibihingwa ngandurarugo bisa nk'ibigenda bikendera, bigatuma ibiciro byabyo bikomeza kuzamuka. Aho bahinzi barasaba abanyagihugu kugarukira ibyo bihingwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi iri mu ntara kama ya Kirimiro. Ni intara ifite kahise gakomeye mu kurima ibitegwa mbumbarugo, ibijumbu, imyumbati n'amateke. Muri kino gihe ugiye mu isoko rikuru ryo mu gisagara cha Gitega, ivyo bitegwa nivyo bizimvye gusumba ibindi bifungugo. Abaguzi twahuriye muri iyo soko bo bavuga ko bagiye kubura yo bacira nayo bamira. Aba ni bamwe mu bakenyezi twahuriye mu soko nkuru ya Gitega.
Tubaho nyine imana niyitwitungira tuza turarya nabi nabi none ko ibiharage twateye byumye. Ibigori twateye hamwe hamwe bitahetse byagumye uko nyene kubera izuba. Utya turya amasombe utwo dusombe.
Ubuye bijumbu bine biguga inoti y'igihumbi. Uvise umuryango n'imiburi buri kugura ibijumbu by'ibihumbi bitanu naho nyene ko bukudeberetse. Emwe ubu uye nta kintu na kimwe kihari barya. Kuko n'isombe n'umwanya bavuga n'isombe zazimbye kubera isombe zarazikugwa amajana abiri buzigetse ku majana atanu.
Aha inzara irimo ko twica ngaho Igitega. Aha n'umwana turyamikisha inkoni. Nuko ubu uhonye nawe ugira amajana atanu nta kije inkoro nka gihagije umwana. Ubufu ubu bugeze ku cabiri. Ibiharage ni catanu. Aha nta n'ikintu na kimwe dufite tukikorako. Umwumbati kilo n'amajana atandatu. Ibirayi kilo n'atandatu n'itanu. Ubu nta n'ikintu na kimwe dufite twirukirako. Aha inzara irimo kutwica n'ukuri. Dushikirira urwego rwo hejuru ahubwo batugarukire. Biva hehe ko no mu misozi imirima itagikunda. Barima bakarimarima. Ngutwo tujumu tuva mu yandi mwende mihingo. Bagaca batera baza baraza ico gituma bizimvye.
Deni nibigira jeje ubwiza imbuto z'ibitegwa mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega aremeza ku bitegwa mu mbarugo vyagabanutse ku rugero runini. Deni nibigira aratanga zimwe mu mvo zatumye bigabanuka.
Icatumye ivyo bitegwa bigenda harabaye igihe bijukira ibitegwa bishasha nka birya bintu vy'ama hybrid avye bintu vy'ama hybrid muraze yuko ahandi utabibika ku imbuto bica bituma rero batashobora kwibikira imbuto z'ibindi bitegwa bahora barimo kubera hybrid uyiteye uca utegerezwa kuguma ugura izindi mbuto zivuye hanze.
Iyindi mvo Deni nibigira tanga nuko imyonga yose bayiteyemo igitegwa cy'umuceri kije vuba.
Harageze igihe usanga umwonga wose bawuteramwo umuceri ugasanga n'ahantu hatagazuye bariko barahatera umuceri. Ubu rero turiko turakosora tubabwira tuti ntimworima igitegwa kimwe gusa, harya handi mubonye huma pfuma muhatera nk'ibijumbu. Kuva na kera narindi nico gitegwa mbumbarugo nyamukuru mu bantu bato bato kuruta n'uwo muceri.
Naho biri gutyo, Deni nibigira amenyesha ko ikigo ca leta kijejwe ubushakashatsi murimyi Izabu catanguye umugambi wo kugarukira ibitegwa mbumbarugo.
Ikigo c'ubushakashatsi bita Izabu giherutse gushiraho umugambi wo kugarukira ibitegwa kama arivyo nk'amateke nk'ibijumbu n'ibindi bitegwa kama vyari vyarahebwe kugira babigwize mu ntumbero yo gusubira kubiha abenegihugu bisubire kugwira. Uwo mugambi rero uza waratanguye, bari kuri faze y'ico bita pre-base. Bahasigaye yuko bija kuri faze y'amabase. Faze y'amabase rero baca baziha amakoperative n'ayandi mashirahamwe, hanyuma ayo mashirahamwe nayo agacaye abiha abenegihugu. Rero umugambi wo kubigarukira waratanguye.
Deni nibigira asaba barimyi kwitegurira neza impeshi kandi biteho gusumba imbuto zera kare hamwe n'ibitegwa mbumbarugo. Igitega Fide d'Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere mu Rwanda, wayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda rirakomeje. Guhera ejo ndi kwa gatandatu harimo gukinwa imikino yo kwishyura kimwe cy'umunani kirangiza. Ikipe ya APR FC kwa gatandatu yasezere Sunrise itsinze ibitego bine ku busa kuri stade Amahoro i Remera. Umukino ubanza wari wabereye i Nyagatare, aya makipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Police FC yakuyemo Gicumbi FC. Aya makipe yaguye miswi anganya igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya Gicumbi, ariko mu kino ubanza wari wabereye ku Kicukiro, Police FC yari yatsinze Gicumbi FC ibitego bibiri ku busa. Amagaju FC yakomeje idakinnye kuko yategereje ikipe ya La Jeunesse ikayibura. Mu kino ubanza wari wabereye kuri stade La Mitié Kumena, Amagaju FC yari yatsinze La Jeunesse ibitego bibiri ku busa. Indi kipe yakomeje kwa gatandatu ni Marine FC. nubwo yatsinzwe na Kiyovu Sport ibitego biri kuri kimwe kusa dolamitse kumena icyo gitego cyo hanze cyayigiriye akamaro kuko mu kino banza wari wabereye kuri Stade Umuganda y'i Rubavu Marine FC yari yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe kubusa ejo ku cyumweru kuri Stade Amahoro i Remera Rayon Sport yakuyemo Musanze FC nubwo aya makipe yanganyije ibitego bitatu kuri bitatu umukino ubanza wari wabereye kuri Stade Ubworoherane Rayon Sport yari yatsinze Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe ikipe ya Espoir yasezereye Etincelles FC yitsinze ibitego bitatu ku busa kuri Stade Kamarampaka i Rusizi umukino ubanza wari wabereye kuri Stade Umuganda i Rubavu aya makipe yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe ejo kuwa kabiri hateganyijwe umukino uzabera i Nyamata ukazahuza Bugesera FC na AS Muhanga umukino ubanza wari wabereye kuri Stade y'Muhanga AS Muhanga yari yatsinze Bugesera FC igitego kimwe ku busa ese aho irushanwa ry'igikombe cy'amahoro rigeze naye amakipe ahabwa amahirwe uyu ni Egide Niringiyimana umunyamakuru w'imikino akaba n'umusesenguzi w'umupira w'amaguru
igikombe cy'amahoro mu bigaragara nuko ubundi ama ekipe akomeye dusanzwe tuzi hano mu Rwanda ari Rayon Sports na APR biragaragara ko na ama ekipe ariho agenda asatira cyangwa se agera ku mukino wa nyuma kuko urebye uburyo ikipe ya APR yatsinze ikipe ya Sunrise ku munsi w'ejo hashize byagaragaraga ko ari ikipe y'irusha urebye uburyo ikipe ya Rayon Sports itsinze ikipe ya Musanze nubwo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports abakinnyi babo batabashije kugenda bitwara neza nkuko byari bikwiye ariko biragaragara ko Rayon Sports n'ubundi umuvuduko ifite muri shampiyona nani ufite mu gikombe cy'amahoro bigaragara rero ko n'ubundi bishoboka ko ngewe mbeho amahirwe 90% yuko Rayon Sports na APR zishobora kongera guhura ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro
uwavuga ko hari na Police FC ndetse na AS Kigali izo kipe nazo zitapfa kwirengagiza mu ruhando cyane cyane ko n'ubundi no muri Big Four arizo ziba zihatana nayo ngaya biri wavuze wavuga ko yo nta jambo ku gikombe
Police na AS Kigali reka mbigarukeho ni ama ekipe mato ariko nayo ashobora guhatana mu bigaragara nuko ikipe irokoka hano hagati irumvikana Rayon Sports igomba guhura na Police niko bimeze mu gikombe cy'amahoro byumvikana rero ko uko bijyagenda kose n'ubundi tuzabibona Rayon Sports ikuramo Police nk'ibisanzwe izayitsinda Rayon Sports hejuru yandi ma ekipe yose birashoboka ko izayitsinda na AS Kigali rero mu minsi yashize twabonye ihagararaho imbere ya APR ariko biragoranye kuri ubu ku gikombe cy'amahoro biragoranye ntago AS Kigali yapfa guhagarara imbere ya APR
umukino wa nyuma uteganyijwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 ikipe ya Rayon Sports niyo yegukanye iki gikombe cy'amahoro umwaka ushize nyuma yo gutsinda APR FC igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma yari Claude Munyandinda i Kigali
Naho mu Burundi amakuru ya sport n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Iganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu yari rigeze mu mpera z'indwi twari turangije mu gice cya 8 kirangiza kuri wa gatandatu Magara Star watsinzwe na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa ibitsindo bibiri ku busa Sport yo mu Gatumba inganya na Standard ibitsindo bibiri kuri bibiri bikora kuri za penalty Espoir ikura mu higanwa Standard mu kwitsinda ma penalty 4-3 Rukinzo umugwi w'igipolisi cy'u Burundi watsinze Kayanza United ibitsindo bibiri ku busa Olympic Star yo mu Yinga ukura mu higanwa Ngozi City mu kwitsinda ibitsindo bitatu ku busa kuri w'Imana higanwa ryarabandanije Rumonge City watsinze Moso Sugar igitsindo kimwe ku busa Lekoko wo mu Rumonge unganye na Muzinga ubusa kubundi bikora kuri za penalty Muzinga ukura mu higanwa Lekoko wo mu Rumonge mu kutsinda penalty 10-9 Atletico Olympique y'u Bujumbura watsindiye muhira Musongati w'Igitega ibitsindo bibiri ku busa imigwi yinjiye mu gice cya 4 kirangiza ni Muzinga Rukinzo Message Ngozi Espoir Atletico Olympique Rumonge City Lida Ridike Burundi Sport for Africa hamwe na Olympic Star mu cya 4 kirangiza umugwi wa gisirikare Muzinga uzohora n'umugwi w'igipolisi Rukinzo Message Ngozi uhure na Espoir Atletico Olympique utane mu mitwe na Rumonge City Lida Ridike Burundi Sport for Africa ukazotana mu mitwe n'umugwi Olympic Star mu mupira w'amaguru kandi higanwa ry'abigeme mu cicaro ca mbere yarigeze ku munsi wa 12 w'ihiganwa mu gihugu hagati hari Ngozi imigwi ya Fufira na Lyon Star yose y'Ingozi niyo yatanye mu mitwe Lyon Star utsinda Fufira ibitsindo 6-4 Imakamba Kerebuka watsinze Ubuntu mu Kayanza igitsindo kimwe ku busa I Bujumbura naho mu rukino rwa mbere 11 Etoile wanyagiye CSA wo mu Gatumba ibitsindo 8 ku busa mu rukino rwa kabiri hatanye mu mitwe Colombe na PVP yo mu Buyenzi imigwi yose y'i Bujumbura urukino rwarangiye ku nsinzi ya Colombe y'igitsindo kimwe ku busa bwa PVP Nizigimana Inosa umunyamabanga w'igisata cy'umupira w'amaguru w'abigeme mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ashima ingene higano ry'uno mwaka ryagenze.
Nibaza ko mu rusange byagenze neza kuko ubwo ndaraba uko imivyo agira atsindana birahimbaye kandi bimeze neza.
Tugeze ku munsi wa nyuma mubona ugeranije n'umwaka uheze hari cyo cyarahindutse.
Nibaza ko ubu ndabona ko umupira wateye imbere kuko ndiko ndaraba amarizita kuma match atandukanye ndabona ko amasaha yaragabanutse tugerageje n'umwaka uheze.
Bisigura yuko rero imigwi yateye imbere mu bikesha iki
cyane cyane tubikesha umubyeyi wacu nubwa umupira w'amaguru amve tishya mu by'umupira w'amaguru mu Burundi niyo amve wadufashije muri byinshi kugira dutegure amahiganwa kandi iki nacyo nubwa ni uko n'imigwi yatumviye ibyo twabategetse kuko bace bitangaraje ku kivi kandi nabona ko bimbaye kandi nabona ko ibigo biragenda neza kandi nibaza ko tugomba kugira umusebikira bizaba bishemeye rwose bimbaye kandi
kwihiganwa buca rirangira ni igice umuca mukora
ego nibaza ko ubu shambisa isa nirangiye mubwara cyari ikindi gice tuzoca tuja nubwa bita mu demi finale niwe ushabaje mu demi finale ama kumbure ibyo birangiye nibaza ko niwe tuzashusha muyo iyo fazi nubwa fazi yo gutegura
ku munsi wa 12 w'ihiganwa imigwi yo mu gihugu hagati irushanwa uko gukurikira Fofira y'Ingozi niyo ya mbere ikurikirwa na Ubuntu yo mu Kayanza wa gatatu haza Lyon y'Ingozi ubwa kane hari Kerebuka w'Imakamba mu mugwi w'i Bujumbura naho mu kibazo cya mbere hari Colombe mu kibazo cya kabiri hari PVP yo mu Buyenzi ubwa gatatu haza 11 Toile ubwa kane ni CSA yo mu Gatumba i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mwaka w'1953 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Dwight Eisenhower mu ijambo yashikirije inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yashikirije icyiyumviro cy'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa nuclear mu buryo buciye mu mahoro. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikoreshwa ry'ubuhinga bwa nuclear mu buryo buciye mu mahoro IAEA ryarashyizweho kugira rifashe ku byerekeye guhanahana ubuhinga bwa nuclear mu buryo buciye mu mahoro hamwe n'ukwirinda k'ubwo buryo bukoreshwa mu gukora ibigwanisho. Muri icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ya mbere mu byerekeye gukorera hamwe ku bijyanye n'ubwo buhinga hamwe n'ikoreshwa ry'ubwo buhinga mu buryo buciye mu mahoro. Amerika nicyo gihugu gitanga intererano nini cyane ku bijyanye no gukorera hamwe mu ishyirahamwe IAEA mu gufasha ibihugu bigize iryo shyirahamwe gukoresha ubuhinga bwa nuclear kugira bifashe mu iterambere ry'ibihugu. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, abategetsi baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashikirije itangazo ku ikoreshwa mu buryo buciye mu mategeko y'ubuhinga bwa nuclear mu ikoraniro ku masezerano aziririza ikwiragizwa ry'ibigwanisho. Andrew Schoffer aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe rikurikirana ikoreshwa ry'ubuhinga bwa nuclear mu buryo buciye mu mahoro Vienne mu gihugu cya Autriche yaremeje umuhango wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gutanga amadolari miliyoni 50 agenewe ikoreshwa ry'ubuhinga bwa nuclear mu buryo buciye mu mahoro hagati y'umwaka w'2015 n'umwaka w'2020. Avuga ko gukorera hamwe byagize ingaruka nziza zigaragara kandi zibonekeje mu bice byose byo ku isi. Avuga ko bafashije gutorera inyishi ibibazo byihutirwa nko kugwanya ibiza bya Ebola na Zika, kugira intambwe mu kuvura kanseri no gutorera inyishu ikibazo cy'amazi n'ibifungurwa. Umuntu aretse iyo migambi yo gufasha biciye mu ishyirahamwe IAEA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorana n'ibindi bihugu hamwe n'izindi nzego ku byerekeye ugukorera hamwe ku bijyanye n'ubuhinga bwa nuclear. Ibihugu bigize ishyirahamwe IAEA bifise imigambi ifatiye ku masoko ntanganguvu akoresha ubuhinga bwa nuclear, bikaba bishobora gukoresha neza ubwo buhinga ku masoko mpuzamakungu. Ishyirahamwe IAEA risa n'iryaheraheje ububiko bwa uranium ihinguwe kugira bifashe mu gihe hoba ibibazo by'umuyagankuba ufatiye ku buhinga bwa nuclear. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize ishyirahamwe IAEA birakura inyungu mu gukorana mu vyerekeye ubuhinga bwa nuclear buciye mu mahoro. Ibihugu vyiyemeje ku vyerekeye kudakwiragiza ubuhinga bwa nuclear bushobora gukoreshwa mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda bifise Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu citeguriye gukorana navyo muri iyo nzira.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwari muduteze amatwi, amakuru yacu yo kuri iyi saha naharangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwayagejejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.